Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa Mungu. Itariki zibiri z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2018 muri studio gatanu ya Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishak. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mwese.
Bakoze neza cyane. Piste zari nziza, bose Gitega, Ingozi, twagerageje.
Uyu ni uwitwa Momo wo muri ekipe Momo Rally Team yatsinze ihiganwa ry'isiganwa ry'imiduga Rally du Burundi w'2018 avuga uko urubuga bahiganyemo rwari rwifashe. Iyo nkuru hamwe n'izindi zerekeye amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yitegurirwa ry'amatora yimirije, turazibafitiye. Ikaze mwese. Ihiganwa ryo gusiganwa ry'imiduga Rally du Burundi w'2018 ryari ko ribera mu ntara ya Gitega na Ngozi ryarangiye. Mu miduga 11 yatanguye iryo higanwa, harangije imiduga 5. Umuyobozi w'ihiganwa avuga ko iryo higanwa ryarangiye neza aho naho biri uko. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Iryo higanwa ryo gusiganwa n'imiduga Rally du Burundi 2018 mu rurimi rw'Igifaransa rigira 26 ryatanguriye mu ntara ya Mwaro muri komini ya Nyabihanga. Kuri uyu wa gatandatu ribandaniriza Igitega. Kuri uyu w'Imana ryabandanirije mu ntara ya Ngozi. Igice cya mbere cy'isiganwa cyabereye muri zone ya Mivo muri komini ya Ngozi, ikigira kabiri kibandaniriza mu kiyaya cya Vyegwa muri iyo komini nyene inyuma y'umutaga. Naho imiduga yari ku rutonde rw'ihiganwa itarangije yose, ihiganwa ryagenze neza nk'uko Adone Gamiye umuyobozi w'amasiganwa abivuga. Negamiye aratubwira ivyatumye iyo miduga itarangiza ihiganwa.
Rero iyi Rally du Burundi 2018 ikaba yagenze neza, twarayitunganije amahoro kandi irangiye neza. Ego abatanguye iyi rally twatanguye n'imiduga 11, mugabo no munsi hashoboye guheza imiduga 5, kuko myinshi naho benshi babibonye yashoboye kuza guhiganwa. Ikintu twakoze nuko iyo miduga twayiharu uruhusha rwo kubandanya ururukino, mugabe imiduga yahejeje bwite muri iyo 11 ni miduga 5. Imiduga yaronse ikibazo ci hari imiduga hari wagize sanganya, hari umuduga wagize ingorane mekanika, ariyo n'indi yapfuye uno munsi mu ibarabara iri kwirahiganwa.
Imodoka itwagwa n'uwitwa Momo niyo yatabukanye ikibanza cya mbere. Ku izina rya ekipaje ya Momo Rally Team, Momo avuga ko gutsinda muri urwo rukino ari imigisha y'uwahiganwa.
Bakoze neza cyane. Piste zari nziza, bose Gitega, Ingozi, twagerageje.
Akantu katumye mwe mushobora kurusha abandi muvuga muti naga inyanyuro mwakoze naka?
Oh, muri rari ushobora kuvuga vraiment. Ni chance vraiment. Mais bon.
Ujejwe gutunganya isiganwa ry'imiduga mu Burundi yabwiye Ijwi rya Amerika ico bisunga mu gutanga amanota.
Klasima ya rally ingene bigenda duharura, hari amabarabara tuba twabateguriye bacamwo, hama tugaharura umwanya bahakoze. Rero muri ayo mabarabara yose kungene tubigenza, turaharura umwanya bagiye barakoramwo muri ayo mabarabara, tukaca duteranya mu mpera tukaza tubona uwashoboye gusumbya abandi. Hari rero n'abadakurikiza amategeko bakinjira bagatangura rari hakiri kare cyane bakayiheza bateje, abo tuhora tubaha ibihano bakaronka amapenalite. Mu guhanwa ko muri rari uwarengejeho nk'umunota cyangwa amasegonda umunota tumuhana amasegonda 10, gutyo gutyo niko tuza turabigenza.
Adone Gamiye abwira abakunzi b'urukino ko gusiganwa n'imiduga biboneka ko ari benshi cyane ko mu mwaka ugiye gutangura azotunganywa ayandi mahiganwa ubwo rukino kwaheruka ku magenekerezo ya gatanu na gatandatu mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka icyo gihe yabereye mu ntara ya Ngozi mu bibanza yabereyemo kuri uyu w'Imana imodoka yitwa Valerie Bukera niyo yatahukanye ikibanza cya mbere Bukera akaba ari mu bahiganwe bagize ikibazo cyo kurangiza ubwo rukino Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze cyane Jean Bosco kuri iyo nkuru bamwe mu baba mu gisagara ca Goma barimko bara shwanyura ivyapa vy'abiyamamaza mu matora yimirije iyo matora y'umukuru w'igihugu yimirije muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko ari ukwerekana ko barambiwe amajambo y'abanyepolitike atagira ibikogwa mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana aratubwira ibindi
hirya no hino mu mujyi wa Goma urahasanga ibyapa biriho amafoto y'abakandida baba bahatanira kuyobora igihugu n'abiyamamariza kujya mu nteko ishinga amategeko hari aho abaturage batangiye kubimanura bakabishwanyaguza bakabinyanyagiza aho babonye hari abavuga ko bibabangamiye
idisha ni bucafu sabiko na biongola binatuletea vraiment shida sana ndani ya vila
biriya n'umwanda barabijugunya hasi bikadutera umwanda mu mujyi wa Goma nkatwa hakuri parikingi turakubura buri kanya buri mukandida avugane n'abantu be bigaho bakwiye kumanika ibyapa byabo naho batabishyira bamenye aho bakwiye gushyira ibyo byapa byerekana ko biyamamaza bisanga hasi byibuze yongera bimanike bye kugaragara nk'umwanda rwose ni umwanda ariko nyine guverinoma yemeye ko ibi byapa bimanikwa kuko bitazamara igihe kinini dore ko ibyo kwiyamamaza byatangiye hari abavuga ko n'uburyo byamanitswemo butubahirije itegeko n'amabwiriza bigenga amatora
avant la campagne électorale il y avait déjà des photos avec des numéros affiché avant la campagne et quand on pose la question la
mbere yuko igihe cyo kwiyamamaza kigira harabari bamaze kumanika ibyapa biyamamaza biriho na nimero bafite kandi wazobaza seni ikakubwira ngo nibyo natwe turabibona ariko ntacyo twabikoraho nawe rero se nkidakora kuko umundi yagombye gukurikiranira hafi buri gikorwa ariko kandi nutandukiriye agahanwa akaba yanavanwa ku rutonde aho twamenya ko seni ikora akazi kayo neza ariko ubundi raribira gusa byabaye bya bindi ngo no gukora amatora kinyekongo societe civile mu mujyi wa Goma ivuga ko hari hamwe abaturage bamaze kwirukana biyamamaza bakabavugiriza induru nk'ikimenyetso cy'uko amagambo yo kubareshya bayarambiwe
ya même des candidats je me dis on a suivi de près il y a des candidats qui sont victimes
hari abakandida turabikurikirana babigiriyemo ingorane mu gihe biyamamazaga bakirukanwa bateye amabuye ibuhene na majengo ubundi w'abagore bamwirutseho mu isoko rya Birere bamutera inyanya kuko yaravuze gusa uwashyigikiye niba se abaturage biruka ku bakandida bakabatera amabuye urakeka bizagenda bite ku ifoto yabo hari aho bigera bakavuga ngo ugarutse gukora iki kandi wowe ubu baturage barahumutse kandi bazobatora n'uwo batatora
et la population sait qui voter et qui n'est pas voté
gane juste mwana tabu muri societe civile mu mujyi wa Goma asaba ubutegetsi kugendera ku mategeko no gushyira imbere inyungu z'abaturage abashinzwe kubahiriza amategeko ntibabikora ibyo bituma buri wese yitwara uko ashaka kuko azi ko ntawe ugira icyo amubaza mu bihugu bigendera ku mategeko utinya no kujugunya isasha aho wiboneye bavuga ko amategeko akomeye ariko ni amategeko nyine gusa ibi byubahirizwa aho amategeko yubahirizwa abanyepolitike mujye mudufasha ubutegetsi bugira intego zabwo ntabwo ujya ku butegetsi nta ntego mudufashe rwose muri ica societe yacu birababaje mukeka ko tubarwanya ariko siko biri mushaka ubutegetsi ariko muzirikane ko abaturage bakeneye kubaho kuri iki cyumweru nibwo ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru hamwe n'inzego z'umutekano batangiye kugeza ibikoresho ku masite y'itora atandukanye muri byo harimo ubwihugiko imashini z'itora n'ibindi bikoresho nkenerwa komisiyo y'amatora yavuze ko bizagira ku itariki zirindwi ibikoresho byose byamaze kugera habugenewe kugira ngo amatora azabe nta kirugoya Claude Ganza munyamagana mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa kubwa radio ya Amerika.
Urakoze Claude kuri iyo nkuru. Abayisilamu bane ku ijana nibo bagendana n'umugera wa sida mu Burundi, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza asanga biva ku kubera abagabo mu idini rya Isilamu baba bafise abagore benshi. Umuyobozi w'idini rya Isilamu mu Burundi avuga ko bagiye kugwiza inyigisho kugira ibyo bitigira bigabanuke. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Raymond Zimana.
Umuyobozi mukuru mpuzamakungu wahimbarijwe muri zone Buyenzi komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura. Ico gisagara arico kiza kwisonga mu gihugu ku bantu bagendana umugera wa sida. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza yararongoye ibyo birori, yashimikiye ku banyedini ya Isilamu, aho yemeza ko aribo baza ubwa mbere mu yandi madini, kuko nk'uko icigwa cakozwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu cemeza ko abayisilamu 4% muri iryo dini bagendana umugera wa sida. Denise Nkurunziza asaba abarongoye idini rya Isilamu guhimiriza kwipimisha imbere y'uko bakizabo, naho yemeza ko bizogorana kuko abagabo b'abayisilamu barongora abakenyezi benshi. Abaserukira idini rya Isilamu mu ntara zose z'igihugu bakaba bari bitabye ibyo birori, aho bahawe inyigisho kugira bakore ibishoboka mu gufasha kubitigira iby'abayisilamu bagendana umugera wa sida bigabanuka. Sheikh Sadiki Kajandi Abdallah rongoye abayisilamu mu Burundi akavuga ko hafashwe ingingo ko abashaka kubakana bazobanza kwerekana ko bipimishije kandi bakomeye, akemeza nuko bagiye gukomeza inyigisho.
Uko dusenze gatanu ku munsi niko twigisha ko abayisilamu ntibinjiye mu bintu by'ubusambanyi, ntibashurashure, eka bagerageze kurinda imibiri yabo kugira ngo bagire amagara meza, kuko udafise amagara nta kazi na kamwe woshobora. Twaramaze no gutangaza yuko ata muntu azoja kubakana n'uwundi w'umwisilamu batabanje kujya gupimwa yuko bafite amagara meza ameze neza.
Ku kibazo cy'uko kurongora abakenyezi benshi mu idini rya Isilamu byongereza abandura umugera wa sida, Kajanda arabihakana akemeza ko kubwira umuyisilamu aharike abanza guhanurwa, kandi ko guhagarika atari itegeko ariko ari uruhusha bikogwa n'ukwije ibisabwa. Uwundi mugwi wari waserukiwe n'ugwaruka rugendana umugera wa sida. Fabien Ndikuriyo yaruserukiye yemeje ko uyo mugwi w'abagendana umugera wa sida wugarijwe n'ibibazo mu gihe ibipimo byagabanutse bikomeye bigatuma umugwayi atamenya aho urugero rw'umugera afise rugeze.
Ntakarore ibipimo vya shaje virale ntibiriho mu Burundi bwose, hariho nk'ugwaruka rumara nk'imyaka ibiri bataragirisha ivyo bipimo, barabe yuko imiti bariko barafata ikora neza. Ikindi naco n'ibindi bipimo vyagirirwa abagendana umugera wa sida uno munsi byagabanutse cyane, mbere bimwe bitanakogwa kiretse charge virale nayo nyene gakogwa inyuma y'umwaka. Ucamva yuko iyo ni ngorane. Nkubo hariho ugendana umugera wa sida afise ingorane ya anemi, ntazogirisha igipimo cha glycemic kubera yuko ivyo bipimo ntibiriko birakorerwa kiretse mu gihe umuntu ari ku muti kanaka nka trivadane hashobora kugirirwa ico gipimo cha glycemic. Ugabo nk'umuntu ari ku murongo wa kabiri ni kuvuga nta gipimo na kimwe azogirira.
Nkuko uyu aseruka yugwaruka yabimenyesheje, icyatumye ibipimo bigabanuka ni kenya ry'uburyo kuko abafasha muri ico gisata bagabanije imfashanyo, eka no kudakoresha amafaranga ico gisata kiba cahawe bituma abayatanga bayagabanya. Icigwa cakozwe mu mwaka wa 2017 cerekanye ko abandura umugera wa sida mu gihugu cy'u Burundi bagabanutse bava kuri 1.4% mu mwaka wa 2010 baja ku busa n'ibice 9% mu mwaka wa 2017. Nabajejwe amagara y'abantu bemeza ko rugamba rukiriho kuko hari imigwi y'abantu imwe ibiharuro by'abandura bikiri hejuru. Ibujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Raymond kuri iyo nkuru. Tubibutse ko muri ko mwumva Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro kwa Nyaburungu.
Kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro c'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ivyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika, ndabaramukije ndabahani ikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga, aho tugaruka ku vyerekeye ifatwa n'irengutswa ubutungane ry'abagirizwa ko baba baragize uruhara mu isenyugwa ry'ubutegetsi bw'umuhisi Perezida Melchiorre Ndadaye mu igandagurwa ryiwe no mu bwicanyi bwakurikiye bugahitana Abarundi isinzi. No munsi mfise umutumire umwe rudende, nawe ni Honorable François Ingeze, umudasigana wa kera, akaba yaranabaye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu muri leta y'ubumwe kuva mu 1990 gushika mu 1993, aho yaciye atogwa kuba umushingamateka ku izina ry'umugambwe w'abadasigana Iprona, maze mu kwindwi abisikanya ku ntebe y'ubushikiranganji n'umuhisi Juvenal Ndayikeza yari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu kuri leta ya Melchiorre Ndadaye, maze nawe akaba yagandaguriye rimwe n'uwo mukuru w'igihugu. Honorable François Ngeze, mwaramutse.
Ndaramukije.
Sangwe muri kino kiganiro.
Murakoze cyane gose.
Burundi sinzo cereza kandi no kuga Burundi sinzo cereza kugeza hizo byumviri mijuru igatanga amahoro ku Burundi kugeza hizo byumviri mijuru igatanga amahoro ku
Uwele turagiye turasimbije tugeze mu 1993. François Ngeze, warabaye umukuru w'igihugu?
Oya. Oya. Yemwe. Cyo kintu ntani cyo ningeze ndota.
Uvuga ngo ya kandi warashikije ijambo Abarundi n'amakungu. Burundi bwacu igasamirana.
Yo. Aho rero ni Abarundi bakwiye gutangura kwiyumvira. Ubwa mbere ku radio cyo simze ko ntagiyeyo. Nagiyeyo hanyuma jewe abanyamakuru barambajije barampa ibibazo bitari bike. Ndishura kuri ibyo bibazo mugo mu nyuma bambwiye ko cyo kuko sinabibonye, bambwiye yuko ari discours navuze muko je nishe ko bibatsa abajanatsi bazo ko mukomeye mu muzi ubuhinga bukomeye bavitsana ku forum ya discours mugabo iba discours iri byo bibatsa tuvuge batse umuntu wese abifate nko avyumvira uvuga ko ari discours avuze ngizina uvuga ko bya bibatsa avuga bya bibatsa muri mwico mwiryo jambo jewe jiwe ngize nubu uye barizani bagiyumvisha Abarundi nta namwe navuze cyo ni mukuru w'igihugu.
Ariko mukuru, ariko ntibigeze umukuru ujya mugwe wari uheje guhindura ubutegetsi.
Navyo nyine jiwe cyo sinigeze mba umukuru wavyo. Jiwe ku radio ni jiwe umurundi wa mbere navuze yuko arakamara maza ibereje kuba jiwe batse bumvirizo cy'ijambo cyangwa aho yanditse barizane. Nabuze niko biteye isoni kubona ari twebwe twarakarero mu Burundi mu byerekeye demokarasi muri Afrika, none tukaba tugize ibintu nk'ibyo. Nivyo navuze mu Gifaransa desacte ignoble a condamné. Ndaravuga nti ibo bantu bagize ibyo bintu icihutirwa nuko hoba retour à la légalité constitutionnelle. Jewe yomba umukuru yomba nemingo muko mukigu iyo jambo ryari kuvuga navuga nti sinari kuvuga ivyo nari kubabwira nti ndakwina amashinga matika ndakuye ibi nibi nibi ndagize ibi nibi nibi nivyo nari kuvuga abo bantu nibazana iyo discours bayishire ku radio bazana ivyo nandi ivyo noma naranditse vuga koko je nta kintu kimwe nanditse bayivuge hanyuma jewe aheze bavuge bati ngahantu wabuze ko umukuru w'igihugu uri ko nani.
Ariko we ko ari umushinga mateka nk'abandi bose abashinga mateka ba Iprona wabivuga nkande
nkande kuvuga yuko biteye isoni abankuye mu buriri nambaye pinjama urumva bambwiye bati hagarara hariya ndahagara ko nta nkona ni mfisa mugabo bambwiye ati kora iki sinakora icyo kuko nari mfisa akanwa kiwanje Yahano bitani yahano bitano kaniyeri. Na wewe zaidi ni jiriza, ngo walaje kuiradi. Kwa kuiradi onji yeyo par force na kijina. Muga wao bati ni barindi chanzo kuvuga. Ichana buzereero ni chuo na chuo mukuruji kuni gezimbuga na gitoa. Utira burundi burundi bwa chuo kala samirani. Yone wabu samirani. Yone ni jana kuna diri imba. Ni jana kuna diri imba. Ikafadi.
Wewe mbisi na wabu samirani.
Ni yule haja muri studio. Nuko bwa bana kuwumba. Kuko siwo gira decor siwo vuga kuti ibintu byende ukuye bigende kubyinu nibaza ryo yuko ngahoye abantu babashaka kurenganya umuntu kuko nkuko umukuru w'igihugu ndayize yize kubivuga ubushaka kukurya ntabica gukotsa
Ikibazo kijanye n'ivyerekeye urubanza ngwabo abagizwa ko batembagaje ubutegetsi bwa Rwanda Melchior bakana mugandagwa n'abafasha biwe kubona bisubiye kuvyuka mu 2018 birafise insiguro
ego ego birafise insiguro kuko duratwumviza no ku radio na ama radio hijya no hino abantu ntibaranyugwa n'insiguro zagiye ziratangwa hijya no hino mbere muri zo nsiguro bakavuga ati ubutungane ni bukora akazi kabwo kandi na jewe kuri ndakubwira yuko mba nkeneye ko bihera kuko igihe twaburana muri 98 sinibuka ko arahoye jewe natsinze urubanza hanyuma nyakubahwa procureure general w'ico gihe arungurutsa
ariko nk'abakoloneli barengutse imbere yawe ubu barapfunzwe wewe nawe wararengutse ntiwafungwa ubwo se kubera uri umuhutu
cero jewe umwangeza no yavuze ati let me laugh jewe nakubwire nyizo bintu by'ubuhutu bwa mbere n'ubututsi ndafye binshikira gakye kuvyumvira mu mutwe wanje n'ukuri ndakubwije ukuri binshikira gakye kugenda vyumvira nk'ubu kubaza kubibaza yuko abo bakoloneli bafashwe ari abatutsi nanjye nkari ngutswa nk'abantu b'uruga
ugacya wita
n'ukuri cyo kintu nkabane ngize nashigumvira cyane nje n'ibi nje nabona gusa ibintu byuko bari ko barondera kumbure gucira ibintu o Claire ibintu n'azo n'iyumvira ariko rero ko wewe urinzo bivuga erega hajya mu gihugu usanga ko muri bivuga uko nyina nico gituma leta iva ihari ibijejwe kuraba yuko action entreprise ikugomba ikore kidahava kumbure kivyura les anciens démons bitahize ivyo rero leta ni ibiraba kandi ndizige yuko dabye nyakuba mukuru w'igihugu ukuntu ashaka ibintu ko bija mu buryo bigatuma izo bintu vyamoko bidasubira mu gihugu ngo bivyire hakorokeze nzankano
ugiye mu vya politike uribaza yuko umugambo w'adasigana iprona muri ibi bintu uza gusohoka wera
umugambo w'adasigana iprona yemwe niba hari umuntu yabigiyemo ntavuge ngo yatumwe n'umugambo w'adasigana iprona cyo nduko aho ndaho ndahacingira intahe ntavuge ngo yabigiyemo ngo yatumwe n'umugambo w'adasigana iprona Jen hana mwe mwa munda sika na ipron nigeze numva yafashe inyungu ubutugiye gusenyura ubutegetsi oya ntana gatoya inama zose zagirwa zirongo n'umukuru w'umugambwe nyakoba mayugi avuga ati tugiye muri opposition responsable no kuvuga iki ikizokorwa na leta ciza turacemera kandi tukagikora kuko ni leta yatwese naho tutari mwo ati ikizokorwa na leta kibi tuzoyihanura arasigurira abadasigana ati ico nico bita rero opposition responsable
umugambo uzokebura leta
uzokebura leta nta na hamwe yavuze ngo rireka tugende kurondo ibigwanisho tugende gutera ikirimba cy'umukuru w'igihugu nta narimo ico ni kimwe ica kabiri mayugi yarafise une mission bien déterminée umukuru gihugu yamuhaye ntiyari kucara ro ku ruhande ngo abe ari kwarondera abantu umukuru gihugu yamutumye hamwe acagenda ngo uwo mukuru gihugu naganda gukwe nibikunda cyangwa acagenda ku ruhande mu mukuru gihugu ngo nahave jewe ndibuka umukuru w'umugango adasagana yiprona hari inama y'abanyamigambwe yaba muri grise yaba societe civile y'amasindika yabereye mu hari muri ta major je nibuka ko mayugi yakizije ma presence cyo ndagenda arambaza ati we uri ngaha gute ndasigura mu nyuma je bicaye numva icyo yavutse ati mbika kubari kuri presidium ko muvuga yuko abasirikare batwengeze kwamukuru w'igihugu none ubu abakuru w'igihugu bazoma bari kuratogwa n'abasirikare eh mayugi yararinda ntiyatinya kano icyo nyura kugi yatinya kano n'ukuri
aho naho umuntu w'inko wa muraba
ayikaye n'ukuri hose kuko ico gihe hari hakikujwe muhungu eh aravuga ati none ubu rero abasirikare n'ubwo giye kuzabutura abakuru w'igihugu
Ijo ni yarivuga.
Ijo ni yarivuze imbere yaba indakiyumvira imbere yaba bari barongoye inama. Hanyuma tsinzi umuntu yamarira kibazo mabigacha ravuga ati ngeze nje nena kwitumiye ko tupe dispose. Ndasohoka abantu basigara baravuga ivyabo jewe ntarimwo ndi mu gacho ntuzajya muri tamacho.
Mu gusozera kino kiganiro kumbure akantu wohanura ubutungane bw'u Burundi uno munsi ingenye bwo kwigenza muri kino kibazo kijanye no gukurikirana abagirizwa iryo tema gato y'ubutegetsi 193. Harakana wavunira kagore.
Nukuri cyano mvuga ubwa mbere bwo baravuga yuko ngwafunzwe abasoda bato bato. Alero ubutunga ni muhere kuri abo basoda nyine bato bato babaze ababatumye. Yemba kandi je ndi kuko ntanivugira. Bagasanga ngeze ari muri abo babatumye nangiza rahano. Abo basoda bemera yuko banjanye muri eta major barakwiye kubabaza uwabatumye. Ninde ko natoye mu buri
ariko abagutwaye urababona
eh
abagutwaye mugabura banzi
mwijoro uvuye mu bitirutiro isahindwi après minuit aha basoda boza amakwera makamya atatu n'amabrende atatu aho jewe nari kuvuga ngo ngeze ngo reka ntangure kurabonze nuwo ntazi uwo natsi nkoho ngo banamutikure ntiya sinshobora kumumenya kuko yari muri gwinshi yari muri benshi none gatunze gashaho jewe mvana no vuga ngo abamajije ngo ntibari bande ngo bagutwera abazi oya aho bari ko barandenganya jewe renda mu maci jewe yuruko rubanza ndabona ko guworoshe abavuga yuko bampaye ubutegetsi nibabaze ubwo butegetsi wari yabo bahaye ngo babundungikire ngo babume ataco nasavye jewe ice gikamva ko u Burundi bukaronka amahoro
ejo abasubira guhamagara nti wicura ko ucufungwa
jewe ndabisubiramwo je suis disponible pour la république
urakoze cyane honorable François Ngeze ndagukengurukire nibutsa yuko wahoze uri umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu kuva mu 1993 gushika 1993 aho wari umushinga amateka yatowe ku izina ry'umugambwe w'adasigana iprona ndagushimiye kuba bitaje kino kiganiro
murakoze cyane namubwe nyene ndabashimiye kugira nshobore gutanga icyimviro cyanje kuri ibi biri ko biraba kuko birashobora gufasha arabarundi arubutungana ari naje wenyine
rakoze mwese ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu na buta
kwa nyaburunga
cari kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
kwa nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika hano naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio gatanu i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka, ndabashime ndabifuriza umugoroba mwiza mwese.